Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikoro hano Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije inshuti mwese bwakeye neza. Ikaze kuri radio yanyu.
Tumukurikiranyeho ibyaha bitanu, ibyaha icyaha cya genocide, ibyaha byibasiye inyoko muntu, tumukurikiranyeho icyaha cyo gukangurira imbaga, ndetse tumukurikiranyeho n'icyaha cyo gusambanya ku ngufu cyangwa ku gahato.
Uwo ni Bwana Jean Bosco Siboyintore ushinzwe gukurikirana abakekwaho ibyaha bya genocide yo mu Rwanda aho bari hose ku isi, avuga ku byaha Ladislas Ntaganzwa, umwe mu bakekwaho ibyo byaha warayagejejwe mu Rwanda ashinjwa. Iyi ni imwe mu nkuru tubagezaho mu kanya. Mbere yaho ariko mugenzi wacu Haraizi Bigirimana hagiye kubagezaho amwe mu makuru havugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Waramukanye Imana Louise.
Waramutse Jenny, mwaramutse namwe inshuti z'ijwi rya Amerika. Amakuru tuyahere mu yavugwa ngaha muri Amerika. Perezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika ari mu gihugu cya Cuba mu rugendo yatanguye jo ku munsi wa Mungu. Muri urwo rugendo Perezida Obama yajyanye n'umutambukanyi wiwe Michelle Obama, abakobwa wiwe babiri Sasha na Maria, hamwe na nyinabukwe wiwe Marianne Robinson. Aba Obama yajyanye kandi na bamwe mu bashinga amateka ba Amerika bo mu migambwe yompi uko ari ibiri yo muri Amerika, abarongoye amakompanyi y'amahinguriro hamwe na bamwe mu Banyamerika bamuka muri icyo gihugu cya Cuba. Umuvugizi wo mu biro bya Perezida Obama Josh Ernest yamenyesheje ko Obama azobonana n'umukuru w'igihugu cya Cuba Raul Castro, bavugana ibijyanye no gukingira agateka ka zina muntu muri icyo gihugu. Barack Obama abaye umukuru w'igihugu wa mbere wa Amerika agendeye Kiba haraheze imyaka 90. Muri Somalia naho igisirikare cya Kenya kimenyesha ko cisha abarwanyi 34 ba Al-Shabaab mu bitero bibiri cyakoze mu bumanuko bwa Somalia. Umuvugizi w'igisirikare cya Kenya David Obonyo yatangaje jo ku munsi wa Mungu ko abasirikare ba Kenya bo mu nteko za Amisome muri Somalia batanguye bica abarwanyi 13 ifata n'umukomanda wabo inyuma yaho abo barwanyi batereye inteko za Kenya hitwa Sarira mu buraruko bwa Ras Kamboni mu ntara ya Juba. Abandi 21 bishwe ku munsi wa gatandatu inyuma yaho bategeye imiduga ya gisirikare cya Kenya yariko yerekeza mu gisagara cya Afmadowe kiri muri iyo ntara nyene ya Juba. David Obonyo amenyesha kandi ko abasirikare babiri ba Kenya bahasize ubuzima, abandi batanu barakomereka. Al-Shabaab ukunda gutera abasirikare b'ubumwe bwa Afrika ba Misome bari mu bumanuko bwa Somalia. Kenya rero kiri mu bihugu bitanu byarungitse abasirikare bavyo muri Somalia guhangana n'umugwi w'intagondwa wa Al-Shabaab. Muri Repubulika ya Kongo naho igipolisi cy'igihugu cya Repubulika ya Kongo cyarateye ivyuka bikoroza mosozi abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe na leta inyuma yaho amatora y'umukuru w'igihugu yabaye jo ku munsi w'Imana arangiriye. Abapolisi isinzi bitwaje ibirwanisho bikomeye barashwiragije abantu bari hanze y'ibiro byose by'amatora byo ku murwa mukuru Brazzaville, aho ni mu gihe hari hatanguye iharurwa ry'amajwi. Ayo matora aha amahirwe Perezida Denis Sassou Nguesso amaze imyaka itari mike ku butegetsi, mu gihe yotsinda yobagiye kurongora igihugu mu kiringo kigira gatatu. Mu kwezi kwa cumi kurangiye Perezida Sassou Nguesso yarahinduye ibwirizwa shingiro akuraho ibirungo bibiri byari bitekanijwe abishyira kuri bitatu, aca kandi ashyiramwo ko uwifuza gutwara igihugu atoba arenze imyaka 70 y'amavuko. Icyo gihe abatavuga rumwe nawe bari yamirije iryo hindurwa ry'ibwirizwa shingiro ariko mu nyuma ryaruhiwe kwemezwa. Ahandi habaye amatora y'umukuru w'igihugu jo ku munsi wa Mungu ni mu gihugu cya Niger. Perezida Mahamadou Issoufou ari ku butegetsi muri icyo gihugu niwe afise amahigwe yo gutahukana intsinzi muri ayo matora. Umukandida mu batavuga rumwe nawe Hama Amadou ku munsi wa gatatu yarakuwe mu ibohero ryo ku murwa mukuru Niamey yari afungiwemo ajyanywa mu gihugu cy'Ubufaransa kwivuza kuko asanzwe akitswe n'amagara. Abatavuga rumwe na leta bahamagariye abanywanyi babo kwiyamiriza ayo matora. Amadou yatawe mu mvuto kuva mu kwezi kwa 11 umwaka uheze yagirizwa kugira uruhara mu rudandazwa rw'abana. Ibyo byagirijwe we n'abanywanyi biwe baraviyamiriza mu kuvuga ko afunzwe ku mvo za politike. mu gihugu cha Espagne naho abantu bashika 13 barafuye mu gihe bisi barimwo yagira isanganya mwibarabara rihuza ibisagara vya Barcelona na Valencia harejo ku munsi wa mungu abashika 34 mu bari muri yo bisi barakomeretse 20 muri bo baciye bajanywa mu bitaro kuvurwa abategetsi ba Espagne bamenyesha ko abari muri yo bisi bari abanyeshuri bamuka mu bihugu by'Ubwongereza, Hongiriya, Ubudagi, Ubuswede, Norvege, Ubuswise, Repubulika ya Czechoslovakia, Nouvelle-Zélande, Ubutaliyano, Peru, Bulgaria, Polande, Irlande, Palestina, Ubuyapani n'igihugu cha Ukraine. Umudereva w'iyo bisi yari ayitwaye ari mu minwe y'igipolisi cha Espagne.
Urakoze Aloyizi Bigirimana kuri amakuru. Nshuti zacu murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Ubutabera bw'u Rwanda kuri iki cyumweru bwakiriye umwe mu bo bufata nk'abakomeye mu kugira uruhare mu byaha bya Jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu mu mwaka w'1994. Ladislas Ntaganzwa yafatiwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mpera z'umwaka ushize wa 2015. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yadufitiye inkuru irambuye.
Ku masaha ya saa sita zo kumanywa zirengaho iminota mike za hano mu Rwanda, nibwo bwana Ladislas Ntaganzwa yaragejejwe mu maboko y'igipolisi cya hano mu Rwanda. Yazanywe n'indege y'umuryango w'abibumbye mu ishati ya karokaro y'umweru mwinshi uvanzemo amabara y'ubururu n'umutuku, ipantaro y'ikoboyi y'ubururu n'inkweto za suppresse mu ibara ry'umweru zimenyerewe muri siporo. Abakozi babiri w'umuryango w'abibumbye bamufasha umwe ku kuboko kw'iburyo undi kw'ibumoso, niko yagaragaye imbere y'igipolisi. Amasezerano yo kumuhererekanya yashyizweho umukono hagati ya bwana Jean Bosco Siboyintore ushinzwe gushakisha abakekwaho ibyaha bya Jenoside na bwana Samuel Aquilino uhagarariye urugereko mikti rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mparabyaha rwashyiriweho Rwanda yarusha ICTR. Abanyamakuru bahawe akanya gato ko gufata amafoto ubundi barasohorwa nyuma y'ikiganiro kigufi cyabereye mu muhezo hagati y'abakozi b'urugereko rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha mu gukurikirana abakekwaho ibyaha bya Jenoside ndetse n'abahagarariye ubutabera bw'u Rwanda. Igipolisi kimwambika amapingu yagaragaraga mu masura nk'ukomeye ndetse agacishamo akamwenyura. Ladislas Ntaganzwa ufatwa nka kizigenza ku byaha bya Jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu mu Rwanda yafatiwe mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mpera z'umwaka ushize wa 2015. Yari yarashyiriweho impapuro zita muri yombi zatanzwe n'u Rwanda ku bufatanye n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Hari amakuru ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yaranze kumutanga ishaka ku Rwanda narwo rwabaharura nkunda ufungiwe mu Rwanda kandi ngo yatanzwe nta ngurane. Hatitawe ku mananiza yakunze kubaho mu kohereza uyu ukekwaho ibyaha bya Jenoside kuburanira mu Rwanda, bwana Jean Bosco Siboyintore ushinzwe gukurikirana abakekwaho ibyaha bya Jenoside hirya no hino ku isi yabwiye itangazamakuru ko ari ibyishimo ku Rwanda kuba bwana Ladislas aje kuburanira mu Rwanda. Bwana Siboyintore aragaruka ku kigiye gukurikira ndetse n'ibyaha ubutabera bw'u Rwanda bukurikiranyeho Ladislas Ntaganzwa.
Birimwo nibyo tugiyemo, navuga ko agiye kumenyeshwa ibyaha akurikiranyweho, hanyuma igikurikira nuko tugiye kumumenyesha uburenganzira bwe tukamutwara muri gereza iminsi ikurikira muraza kumenyeshwa igikurikira. Ariko tumukurikiranyeho ibyaha bitanu: ibyaha icyaha cya Jenoside, ibyaha byibasiye inyokomuntu, tumukurikiranyeho icyaha cyo gukangurira imbaga, ndetse tumukurikiranyeho n'icyaha cyo gusambanya ku ngufu cyangwa ku gahato. Ibyo ni ibyaha bitanu tumukurikiranyeho, igikurikiye muzabimenyeshwa.
Bwana Samuel Akuri n'ukuri urugereko rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha yarusha yavuze ko bizeye ku Rwanda ruzatanga ubutabera bunoze kuri Ladislas Ntaganzwa. Akorino yavuze kandi ko ingamba zo gukomeza gushakisha abakekwaho ibyaha bya Jenoside zikomeje. Ladislas Ntaganzwa bari uwa mbere woherejwe n'uru rugereko mikti rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yarusha ICTR rwafunze imiryango. Haracyari kandi urutonde rw'abandi bagishakishwa n'uru rugereko barimo Filigence Kayishema, Charles Sikubwabo, Aloyizi Ndimbati, Ryandikayo na Feneyasi Munyarugarama. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyizeho amadolari angana na miliyoni 5 ku muntu wese watanga amakuru y'aho baherereye. Ladislas Ntaganzwa w'imyaka 54 yavukiye i Gasharu mu cyahoze ari segiteri ya Muhambara. Komine ya Nyakizu muri prefegitura ya Butarubu ni mu ntara y'Amajyepfo. Ibyaha bidasaza kandi bikomeye bya genocide n'ibyibasiye inyoko umuntu akurikiranyweho, ubutabera bw'u Rwanda bumukekaho ko yabikoreye mu gaca akomokamo yarimo n'umuyobozi mu myaka ya za 1994. Radisilas Ntaganzwa yari burugumestri wa komine ya Kizu. Aha kandi ni naho yari umukuru w'ishyaka MRND ryari ku butegetsi mu gihe cya genocide. Kugeza ubu igipolisi cy'u Rwanda cyerekeje bwana Radisilas Ntaganzwa ahantu hataramenyekana. Ehe bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Arakoze mugenzi wacu Eric bagira ubusa kuri iyi nkuru. Tunyarukira noneho mu Burundi mu kwerekana aho igipimo cyo gufata abagore ku ngufu gihagaze. Urubyiruko ruhuriye mu itsinda ry'ikinamico mu Burundi L'Empire rurimo kuzenguruka mu gihugu hose rukina rushyira ahagaragara ayo mabi. Muri izi mpera z'icyumweru urwo rubyiruko rwagiye gukina mu ntara Gitega ku mashuri atandukanye. Abo bakinnyi bavuga ko bagomba kurenga ku mico ibuza bimwe na bimwe Abarundi batinya kuvuga, bigatuma amabi hakorerwa abagore adashyirwa ahagaragara ngo acike mu gihugu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidele D'Antoine Nsabimana adufitiye iyi nkuru.
Babicishije mu gikino bise Kivu berekanya mabi akogwa mu gufata ku nguva abakenyezi, bikageza naho usanga kubera ibibazo by'intambara bituma ugwaruka rufata n'ibiyobyabwenge, bigatuma bakora n'ibizira. Aho usanga hari n'abafashe ku nguvu aho bavukana canke babavyaye. Ico gikino Kivu cagumye cerekana mabi akoregwa abakobwa n'abakenyezi kandi kakaba kamizwe n'ingoma, kuko mu mico y'ikirundi bavuga ko koba ari ukwimaramaza kandi vyamaze kuba. Roha Sheira Inamugisha yari umukinyi muri ico cese aratubwira igituma bahisemwo kurengera imico bagakina badahisha ibintu bibaho.
Biramaze sishobora gusubira kubihora, kuko abantu bose baricaye ntacu bari kubarakora kandi bazi ibintu biriko biraba. Reka nzogenda ahantu hose yaba mu ntara zose yaba mu bihugu ibyo byose, ngende ndabivuge ko ivyo bintu bibaho, ko atari ibintu bavuga gusa, nibirabaho. Mumenye ko bibaho kandi bibabaje cyane, hama mugira ico mufashije abo bagore ariko bafatwa ku nguvu, abo bana bacika abasoda batabishaka.
De Paul Raymond Marcel nawe yari umukinyi muri ico cese.
Muri Kongo mu Burundi vy'amabiba nkino mu Burundi turaziko imico yacu itubuza kuvuga be nivyo. Umukobwa yafashwe ku nguvu ntavyashobora kuvuga uko abivuze bacabamfata nk'umusazi. Rero twebwe ico twashaka kukwerekana nuko vy'amabiba. Mbere naco gituma ifestivale turimwo yitwa Buja Sans Tabou nta kinyegezwa dushaka. Iyo vyose dushaka kwivuga amakunga bimenye kandi aba bagore abo bakobwa bafatwa ku nguvu birabababaza. Mu mibano yacu hariho bamwe bafashwe ku nguvu abandi babura ababo bababona, kandi kenshi usanga abo bantu baguma basubiramwo ivyo bintu. Ni ibintu bibabaje cyane mbwa cyo biguma bigaruka mu mutwe. Rero bimwe hajya mwabona ni nk'isanamu ivyabayimwo nyene bimutera ubwoba, kuko murabona hageze igihe yarashatse kuvuga ikintu gikomeye bica biraza. Nkuko mutera ubwoba bimubwira ati hora ziba, nta ushaka kubimenya ziba, acarihagara ko acavuga ati reka ndabivuge ivyabaye.
Hari umwe mu bari baje kuraba ico cese wafashwe ku nguvu ari kwimaramaza kandi vyamaze kuba. Artir Banshayeko azwi ku izina rya Kamoteri mu gikino agashi gica ku nsamiri zitandukanye zisamiranira mu Burundi, nawe nyene yakinye muri ico cese yishuye avuga ati
amabakorerwa abakenyezi n'abakobwa arabaho mugabo uwo bayakoreye arihorera. Ni ukuvuga ntabe ahoze kubera bitamubabaje, mugaba abahoze kubera ubwoba yumva mu gihe abivuze. Harimo abantu baca birukana iyo babiwabo babirukana bati wewe uri kivume ntukwiye kuba ngaha mu muryango wacu, bakamwirukana kandi utavuga ngo ni intererano yashyizemo kugira bimubeko. Rero ni ukuvuga ivyo turiko turabivuga tuba turiko turereka abantu yuko bashiki bacu canke abamama bacu bageramiwe, kandi rero mu gihe bageramiwe ntitubifate minenegwe.
Eva Irakoze umwe mu bari baje kuraba ico gikino yavuze icigwa yakuye muri ico gikino.
Icyafashije nuko mushikanje niyambarira yuko yasamye ndatabishaka mfashe ku ngufu nzomwihanganira kubera mva bishobora kumugirira ingaruka mbi.
Jisirendi kuri yo nawe yari yaje guterama muri ico gikino c'inkinamico aravuga ico camufashije.
Akira nakuyemwo numvise ukuntu nyene abakobwa bashobora kugira ingorane bipanye n'ukuntu bafashwe ku nguvu shikiye nk'umubanyi tubana, nomufasha kumuremesha nkamubwira akareka kubyigumizamo akaza arabwira n'abandi kugira babimenye nabo bamufashe bamuha impanuro kugira nawe ntaci yihebura ko agumya n'umwe wenyine nabo bikamugumamo ashobora gushaka kumagira ingorane nyene ivyumviro bimugumamo wenyine.
Uretse gukina werekana ibibaho umugwi Lampire uratanga n'ivyigwa gwaruka kuhinga bwo kwandika ivyese kubikina co kibona kubitunganya uwo mugwi Lampire ukaba wari waje gufatwa mu mugongo n'abandi bakinyi bava mu gihugu ca Congo muri Cameroon no muri Côte d'Ivoire igitega Fidel d'Antoine Sabimana kubwijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro kijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tubagezeho noneho amakuru ya siporo n'imikino. Duhere mu Rwanda muri kumwe na Jean Claude Munyandinda.
Amakipe abiri yarahagarariye Rwanda marushanwa ya Afrika yombi yasezerewe ejo bundi kwa gatandatu mu rwego rwa kimwe cya 16 kirangiza. Mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afrika ku makipe yabaye ya mbere iwayo, ikipe ya APR FC yakuwemo na Yanga yo muri Tanzania nyuma y'umukino wo kwishyura wabereye i Dar es Salaam, ubwo aya makipe yombi yanganyaga igitego kimwe kuri kimwe. Amahirwe ya APR FC yari yaragabanutse mu mukino ubanza wari wabereye hano i Kigali igihe yatsindwaga na Yanga ibitego bibiri kuri kimwe. Mu mukino kwa gatandatu nyamara, ikipe y'abasirikare b'u Rwanda yatangiye neza kuko ku munota wa kane gusa yabonye igitego cya mbere cyatsinzwe na Fiston Nyinzingabo ukina ku ruhembe rw'imbere iburyo. Icyo gihe APR FC yasabwaga ikindi igitego kimwe gusa kugira ngo isezerere ikipe ya Yanga. Ibyo byose ariko byongeye kuzamo kidobya kuri iyi kipe yambara imyenda y'umweru n'umukara ku munota wa 28 ubwo Yanga yishyuraga iki gitego yitsinzwe na kabuhariwe Donald Ngoma. Amakipe yakomeje gushakisha ku mpande zombi ariko umupira urinda urangira bikimeze gutyo, amakipe yombi anganya igitego kimwe kuri kimwe. Ku giteranyo cy'imikino yombi, ikipe ya Yanga yagize ibitego bitatu kuri bibiri bya APR FC. Urugendo rwa APR FC rwahise rurangiriraho. Ikipe ya Police FC nayo ntabwo yashoboye kurenga umutaru mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afrika. Umukino wo kwishyura wayihuje na Victoria Club Mukanda yo muri Congo Brazzaville ukabera kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Police FC yatsinzwe igitego kimwe ku busa ihita isezererwa. Nyuma y'uko aya makipe anganyije ubusa ku busa mu mukino ubanza warabereye muri Congo, Police FC yari ifite icyizere cyo kwitwara neza mu mukino wo kwishyura. Iki cyizere cyaje kuraza amasinde ejo bundi kwa gatandatu kuko Victoria Club Mukanda yacecekesheje Police FC ikayikubita igitego kimwe kinjijwe na Osaga Tsama Mathias mu gice cya kabiri cy'umukino. Tukiri umupira w'amaguru, shampiyona y'icyiciro cya mbere ikomeje kugenda biguru ntege kuko hagenda hakinwa umukino umwe igice cy'imikino ibanza faza rero kikaba kitararangira. Kwa gatanu w'icyumweru gishize, mu mukino umwe rukumbi wabaye kuri uwo munsi, ikipe ya Rayon Sports yatsinze Amagaju FC ibitego bibiri ku busa kuri stade y'Inyagisenyi mu karere ka Nyamagabe. Kugeza ubu mu gihe hasigaye imikino ine y'ibirarane ku makipe amwe n'amwe kugira ngo igice cy'imikino ibanza kirangire, ikipe iza ku isonga ni Rayon Sports ifite amanota 32. Ku mwanya wa kabiri hari Mukura Victory Sports nayo ifite amanota 32. Ikipe ya gatatu ni APR FC ifite amanota 33, AS Kigali ikayikurikira ku mwanya wa kane n'amanota 28. Ku mwanya wa gatanu turahasanga Police FC ifite amanota 28, Kiyovu Sports ni ya gatandatu n'amanota 23. Ikipe ya Bugesera ni ya karindwi ifite 21, igakurikirwa na Gicumbi ku mwanya wa munani nayo ifite amanota 21. Sunrise ni ya cyenda ifite amanota 18, ku mwanya wa cumi hari Amagaju FC ifite amanota 18 nayo. Musanze FC igaragara ku mwanya wa 11 n'amanota 15, Espoir FC ni ya 12 ifite amanota 15 nayo. Iya 13 ni Marine FC ifite amanota 13, Rwamagana FC ni ya 14 n'amanota 10. Ikipe ya Etincelles FC iza ku mwanya wa 15 n'amanota 7, naho ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma ni AS Muhanga ifite amanota 4 n'umwenda w'ibitego 22. Tunyarukiye mu mukino w'intoki wa volleyball, shampiyona y'icyiciro cya mbere yari yakomeje mu mpera z'icyumweru gishize. Mu mikino yari iteganyijwe wabereye kuri stade Amahoro i Remera ugahuza Rayon Sports Volleyball Club na APR Volleyball Club niwo wari utegerejwe na benshi. Ikipe ya APR Volleyball Club yatsinze Rayon Sports Volleyball Club ku buryo bworoshye cyane, iyizimanira amaseti 3 ku busa. abakinyi ba APR Volleyball Club barimo Aimable Mutuyimana, Guillaume Irakarama, Evode Munyandinda na bagenzi babo barushije Lyon Sport Volleyball Club ku buryo bugaragara. Ikipe ya Lyon Sport yerekanye ko yasubiye inyuma cyane nyuma yo gutakaza abakinyi benshi bakomeye. Umutoza w'iyi kipe ariko afite icyizere cy'uko ishobora kuzanzamuka ikaboneka nibura mu makipe atatu ya mbere. Fidel Nyirimana:
APR adusinzi ntabwo twakinye, APR ifite ikipe nziza, twe turimo turiyubaka, aho tugeze ndabona ari aho ngaho. Ekipe imaze imyaka itatu, ahazamo ibibazo bimwe bigakemuka ubundi bikaza. Dufite ikipe nziza byanze bikunze muri turi tukina vole igaragara. Ntabwo turi burekure, ntabwo turi burekure byanze bikunze, kuko champion urumva tugiye kurwana no kuza mu makipe ane ya mbere kugira ngo tuzakine playoff. Ndukina playoff byanze bikunze tuba dufite vole igaragara, kuburyo dushobora no kuza ku mwanya wa mbere cyangwa wa kabiri, byanze bikunze ntabwo tuzarenga umwanya wa gatatu.
Muri shampiyona y'umwaka ushize, ikipe y'ishuri rikuru ryigenga rya Kibungo Inatec Volleyball Club niyo yari yegukanye igikombe. Uyu mwaka nabwo ngo yiteguye kukisubiza ishingiye ku bakinnyi bayo b'inkingi za mwamba nka Olivier Ntagengwa, Eugene Tishime, tutibagiwe Vincent Dusabimana uzwi nka Gasongo. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Arakoze mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda kuri aya makuru ya siporo n'imikino. Mu Burundi, Evariste Nzikobanyanka abafitiye andi makuru y'imikino.
Kuri uyu wa gatandatu, umugwi Vitaro wari uramutse wakira ku kibuga citiriwe umugambi wa Ludovico Rwagasore umugwi Enyimba wo mu gihugu ca Nigeria. Urwo rukino rwo kwishura ntigwaha amahirwe umugwi Vitaro nk'uko abakunzi b'umupira w'amaguru mu Burundi na bamwe mu bamenyeshamakuru bavyemeza imbere y'uko urukino runatangura. Icatuma ayo makenga nuko uwo murwi wa Vitaro wari watsinzwe n'uwo murwi wa Enyimba ibitsindo bitanu kuri kimwe mu rukino rwa mbere hariya muri Nigeria. Singira nkabo Alex ni umwe mu bamenyeshamakuru b'inkino yabonye ko Vitaro itari kurengana imbere y'uko igice cya mbere cy'urukino kirangira imiguko ari ibiri inganya igitsindo kimwe ku kindi.
Mu byerekeye umupira mu bisanzwe nta kidashoboka, gusa umuntu yamuvuga yuko bigoye, ariko ikintu umuntu yavuga ni uko turavigeneye umugwi wa Vitaro uhagaze. Hariho abakinnyi bamwe tubona ufashe nk'umukinnyi Ido akina inyuma, ukabona bamushize mu ruhande rwa rukina ko abandi bakina ku mpande, wewe bakunda gukina inyuma mugaba amaja hagati. Urumva hariyanye baramubonye mu rukino rwa mbere, ubu rero sinzi ko abibonye umwanya wose bashaka guca kuri we. Babonye ko ari umuntu akina ivyo atamenyereye, kuko siho yahora akina. Rero vyo rashobora gutuma nabandi bakinyi bari mu mugwi wa Vitaro babura uko bagira mugabo bakanuma, babona yuko bari mu ngorane. Twabonye gakenya abakinyi ba Vitaro bashoboye kuduga, havuyemo igitsindo, haravamo amadanja mwamwe. Ariko ivyo tubona nuko byose bishoboka mu gihe bokina neza, bagakosora amakosa mwamwe tubona muri runo rukino. Ngirango nico gitumubona ndi kibuga no munsi batacuzuye, ngirango baje batavyizeye cyane mugabo umupira n'umupira. Reka nkumbure turindire ibitwabonye, niba babibonye bashobora kubakosora hariya, cyanke niba babonye nk'ibindi nk'abamenyereza twe tutabonye babakosore, turabingenye bishobora kugenda. Ikizwi nuko nkumbure bari gushobora kwifata neza kurusha iyo bataronka igitsindo ngaha, ariko batsindiye ikindi gitsindo ngaha bica bigora kurusha uko byari biri. Mugabo rero reka turindire iminota 45 kuri kare gice cha kabiri.
Igice cha kabiri catanguye umugwi Vitaro usatira cane umugwi wa Enyimba, haranaboneka n'igitsindo cha kabiri cha Vitaro. Urukino ruraheza rurangira Vitaro ifise ibitsindo bibiri, Enyimba yo muri Nigeria nayo ifise igitsindo kimwe. Iyo ntsinzi ya Vitaro ntacyo yahejeje ngo ifashe uwo murwi, kubera ko muri Nigeria wari watekerewe ibitsindo bitanu kuri kimwe. Umurwi Enyimba niwo waronse uburenganzira bwo kubandanya muri kimwe cy'umunani kirangiza mu ihiganwa rya Afrika rihuza imigwi yabaye iya mbere iwayo. Abakinyi ba Vitaro bati kizima tudatsindiwe muhira. Ivyo bivugwa n'umunyegori wa Vitaro Marc Arthur Rakaza, asigura ko kugira batsindwe ibitsindo vyinshi muri Nigeria vyavuye ku kuntu bafashwe nabi.
Eje nibaza yuko ari cigwa cyane cyane aho tuvuyemo, kubera urabona izi ekipe zo muri West Africa zifite ukuntu ziba zateguye urukino. Twaragiye hariya ahantu badutwaye twari tuzi ko tuzokina urukino, siyo badutwaye twakiniye uca umunsi dukine urukino. Baraturimuka nk'ikintu urugendo twagiye nk'amasaha indwi, amasaha munani yatumye yuko dushika abantu dukina urukino buca dukina match mu ijoro twagirira. Urumva novuga yuko organisation yari ingene batwakiriye iyo baratumye natwe tutaba concentre de plus. Mugabo igikuru nuko natwe tubona yuko nabo badutsindiye iwabo, natwe dushoboye kubatsindira iwacu.
Abakunzi ba Vitaro ntibanezerewe no kubona umurwi wabo kuwe mu ihiganwa rya Afrika, basaba barongoye umurwi kuraba ibitagenda neza ku ruhande rw'abamenyereza, kuko badatahura ivyaraye bibaye.
Jenda byakire nabi cyane nk'umufana wa Vitaro, kuko Vitaro twari twiteze yuko muri ihiganwa izoshika kure, ariko urabona siko bigenze. Icyo bivuye ko ubwa mbere na mbere abakinnyi ko twabibonye ngaha bakinnye neza cyane, tukavuga yuko iyo bigenze nkuko bigenze ngaha hariya tubibaza neza yuko umugwa ari kubandanya agashavu tugataka umukoca kuko turavye ukuntu baba barakinye bivuza yuko bari gukina ku bagatsinda ibitsindo bitanu tumvise batsinda ibitsindo bitanu kuri kimwe nawe twaratangaye mu bandi
mushabiki rero abayobwe mu gwa vitaro
abarangwe mu gwa vitaro ico tubasaba nuko botegura umukinyi umwe ku rwande rwiwe uhera inyuma gushika imbere umukoca na wene bakamuraba neza kuko dusa n'abasinzije na koca kuko itubona yuko umugwi ukina nkuko twaratangaye tubonye batsinda ibitsindo bitanu kuko turavye nta nivyo basunze vitaro tusaba yuko umukoca wo muhindura bishoboka
bamenyereza ba vitaro n'umukuru w'umurwi vitaro nibashinje kugira ico babwiye bamenyesha makuru kubijanye n'ivyari biheje gushikira vitaro kuri w'Imana naho umurwi Atletico waruramutse ukinura kino rwo kwishura hariya mu gihugu ca Gabon hari hezindwi umurwi Atletico utsindiye imbere y'abaruzi bawo ibitsindo bibiri kubusa n'umurwi munana wo muri Gabon ni muri za nkino zo guhiganirwa igikombe c'ishiramu ry'umupira w'amaguru muri Africa Coupe de la Confederation mu gifaransa tukivuga umupira w'amaguru umugwiserukira gihugu wabakuze intamba mu rugamba uzotana mu mitwe mu mpera zinondwi n'umurwi wa Namibia ibujumbura mu Burundi ni muri za nkino zo gukuranamwo kugira haboneke imigwi izoja mu nkino za nyuma zo guhiganirwa igikombe ca Afrika mu mwaka wa 2017 u Burundi buri mu mugwike ugizwe na Senegal, Niger hamwe na Namibia ibujumbura Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika
Mwachari kumwe na adijwi ya Amerika, hivujiri Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aloyizi Bigirimana agiye kubagezaho incamake y'amakuru.
Incamake y'amakuru twabashikirije ya mbere n'urugendo rwa President Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika mu gihugu cya Cuba urugendo yatanguye jo ku munsi wa Mungu. Muvugizi mu biro bya President Obama Josh Ernest yamenyeshije ko Obama muri urwo rugendo azobonana n'umukuru w'igihugu cya Cuba Raul Castro. Bavugane ibijyanye no gukingira gateka kazi na muntu muri ico gihugu Barack Obama abaye umukuru w'igihugu wa mbere wa Amerika agendeye igihugu cya Cuba haraheze imyaka 90 naho muri Somalia naho igisirikare cya Kenya kimesha ko cishe abarwanyi 34 ba Al-Shabaab mu bitero bibiri cyakoze mu bumanuko bwa Somalia muvugizi w'igisirikare cya Kenya David Obonyo yatangaje ejo ku munsi wa Mungu ko abasirikare babiri ba Kenya nabo nyine basize ubuzima muri ibyo bitero abandi batanu barakomereka Al-Shabaab ukunda gutera abasirikare b'umwe bwa Afrika ba Amisome bari muri mu bumanuko bwa Somalia Kenya kikaba kiri mu bihugu bitanu byarungitse abasirikare bayo muri Somalia guhangana n'umugwi wa Al-Shabaab. Mu bijanye n'amatora naho muri Republika ya Kongo gipolisi cha Republika ya Kongo cyarateye ivyuka bikoroza amosozi abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi. Inyuma yaho amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi w'ejo wa Mungu arangiriye. Ayo matora aha mahirwe President Denis Sassou Nguesso amaze imyaka itari mike ku butegetsi mu gihe yotsinda yobagiye kurongora igihugu cya Republika ya Congo mu kiringo kigira gatatu naho muri Nigeria nyene tukivuga ku matora igihugu cya Nigeria naco ne cara cha Nigeria murambabarira caratunganije amatora y'umukuru w'igihugu ku munsi wa Mungu Perezida Muhammadu Usufu niwe afise amahego yo kuyatahukana
Arakoze mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana kuri incamake y'amakuru iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ibiganiro twaye twabateguriye kuri iyi saha na habihumurije mu izina ry'abagenzi banje mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mwari kumwe na Eugenie Mukankusi Bifurije amahoro y'Imana ibiganiro by'ijwi rya Amerika birakomeje.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.